Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva maramutse neza aho muri hose kuri mikro Netienne Karekezi ubasubuza hano Washington ni ku wa mbere n'isaha kuri buri cyo mu gitondo I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Dutangiye ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru akomeye avugwa ku isi kuri wa mbere. Mugenzi wacu Fidel Niyonga abageza muri studio Fidel bwakeye.
Ndakuramukije Etienne mwaramutse namwe cyuti muduteze amatwi dutangure ku makuru twabateguriye. Abarundi bavuye mu mihingo itandukanye ya Amerika barahuriye I Washington DC ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu myerekano bavuze ko yari ukwiyamiriza ubwicanyi bufatiye ku mpamvu za politike n'ihonyangwa ry'agateka ka muntu mu Burundi. Twaravuganye n'umwe mu bateguye iyo myerekano Méthode Ndikumana atangura avuga ko yashimye abitavye iyo myerekano.
Twashimye cyane gose kuko ntibyoroshye tufise imirimo myinshi twitwagomba kuzoronka benshi ariko cyane gihambaye nishaka tugira tuti iyi ni intango abandi hanyuma tuzobarya kara kumbe baronka akanya ko kuza haje igitigiri kumbe coba nk'icya gatatu bya bine byabo twari twiteze barakwiye
byagize uruhara
ego ibihe byaciyemwo ariko cyane n'ingene abantu bava kure na kure kandi kumure bamwe bataramenyera kumure kuza barita bakamo nkuko ingorane ishobora kuhaba ko kuja hamwe kugira ngo baje mu ibarabara berekana akababaro umva n'ikigwa turiko turatangura gutanga
imbere yuko abaje basubira mu bice baje bavamwo n'ikihe mukuye ngaha
cyane yuko n'ukuri karya kamo bamwe yamwe mu Burundi batera nka zirya za APRODH canke ayandi ma association arabivyerekeye agateka ka muntu canke barya badaharanira ibyicaro bya politique natwe turi nka barya mugabo tugakorera hano muri Amerika tugira tuti Burundi nibuve mu nzira z'umuryano mu nzira z'impari nibicare hamwe maze bakira Burundi ku ntambwe yo gutera abaje imbere aho kwama mu ndyane no kutamenya icyo ejo buca bituzanira
Navuze ko ari ubutumwa muza gushikiriza leta ya Obama ngaha muri ubwo butumwa mwo ducira ku mayanga ivyo muza kuvugamo
Ibikuru turazi ko babizi nkako kanatsinda nk'uwitwa Russ Feingold niwe yagize ati ibyo mbona muri aka karere kibiyaga binini bisa n'ibiteye amakenga byinshi barabizi mugabo urumva Burundi twa burekera abanyamahanga kugira ngo babari bo badukebura twebwe rero tuzobashimira yuko amaze gutera ko kamo abatwara Burundi kugira ngo ntibica amatwi bamenye yuko ibiriko birakogwa ejo bashobora kubibazwa igihe batogira icyo bagize erega hajya imbarutso ntiba nini kugira ngo byononekare umuntu n'ukuzitira atoronegwa twebwe ntitwashaka ko amazi abanza kurenga inkombe imbere yuko hagira igikozwe tuzobashimira rero twongera tubasaba ko bandanya baje inyuma y'u Burundi mu byerekeye kubashigikira mu kugateka ka muntu kagasonegwa gusumba bakanabaha n'ibyigwa cyanke bakabashigikira babibutsa n'amasezerano bafashe kugira ngo bagendere kuri yo
urakoze yari Méthode Ndikumana ariko bateguye imyaka y'abere ngaha I Washington DC yo kwiyamiriza ubwicanyi n'icyo cyagateka ka muntu mu Burundi
yego urakoze nawe
Tubandanye ku makuru twabateguriye bitegekanijwe ku bwato bw'igisirikare kigwanira mu mazi bw'igihugu cya Australia bufite ubuhinga bukomeye cyane bwifatanya n'ubundi bwato bw'ahandi mu gikorwa cyo kurondera indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia yazimanganye umunsi w'ejo w'Imana wabaye mu wundi munsi atantambwe zahabaye ku vyerekeye igikorwa cyo kurondera iyo ndege abajejwe igikorwa cyo kurondera bari mu ndege 9 n'ubwato 8 bararondeye iyo ndege mu gice kinini cibahari Indien kiri mu burengero bw'igihugu cya Australia yamara ntaco batoye igikorwa cyo kurondera indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia Boeing 777 irengero ryayo ritazwi cinjiye mu rwigiri ya 4 yamara abariko barondera iyo ndege ntibaramenya ko ibintu babonye bireremba mwibahari hari isano bifitaniye n'iyo ndege Sekretari wa Departement ya Leta ya Amerika John Kerry yateye akamo abategetsi b'u Burusiya ku gukura inteko ibihumbi n'ibihumbi ziri ku rubibe n'igihugu cya Ukraine mu kuvuga ko izo nteko zituma haba ubwoba muri Ukraine mu bituma hataba ibiganiro. Ibyo John Kerry yabibwiye abamenyeshamakuru mu masaha ya kare y'uno munsi kwa mbere inyuma y'ibiganiro y'amasaha ane n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'u Burusiya Sergei Lavrov i Paris. John Kerry yatangaje ko abategetsi b'u Burusiya na Amerika bumvikana ko abanya-Ukraine bafise uburenganzira bwo gufata ingingo ku vyerekeye kazoza kabo ubwabo. Yongeye kandi atangaza ko izo mpande zibiri zashikirije ivyiyumviro vyazo ku vyerekeye uguhwamika ibintu ku bijanye n'igihugu ca Ukraine. Abamenyeshamakuru babiri bo mu gihugu ca Espagne baratahutse mu gihugu cabo ejo ku Imana inyuma y'uko barekuwe n'umugwi ukorana n'umugwi Al-Qaeda wari wabanyuruje ubagira imbohe mu kiringo c'amezi atandatu mu gihugu ca Siria. Kinyamakuru cyo muri Espagne El Mundo cyatangaje ko abamenyeshamakuru Javier Espinoza na Ricardo Garcia Villanova barekuwe bashikizwa igisirikare cya Turikiya.
Urakoze Fidele Niyongabo kuri ayo makuru avugwa ku isi tuyejejeho. Mushobora kandi shuti mutwumva gukomeza kumva ibiganiro byacu byose ku rubuga rwa interinete kuri adresse ikurikira www.voanews.com agakato Centrafrica. Mwatugezeho n'ubutumwa bwanyu bwose mwandikira radio yacu @gmail.com. Ku mbuga za Facebook na Twitter mwakumva ibiganiro byacu mukoresheje ijambo rimwe gusa radio yacu. Hagataho kandi mugume ku radio yanyu ibiganiro byacu biracyakomeza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni ijwi ry'Amerika i Washington. Mwakumva ibiganiro by'ijwi ry'Amerika kuri radio Inshuti ya bose ku murongo wa FM 48.3 i Kigali mu Rwanda. Ni buri gitondo guhera isa 12 buri munsi. Mwakumva kandi ijwi ry'Amerika radio yacu kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu isa 8:30 kugera isa 2 z'ijoro. Ni ijwi ry'Amerika kuri radio Inshuti ya bose ku murongo wa FM 88.3 i Kigali mu Rwanda. Abakomeje kutwumva rero tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro cya siporo ku buryo burambuye. Turashyizweho muri uyu mwanya na mugenzi wacu Fidele Niyongabo. Waramutse neza Fidele.
Waramutse Etienne. Mu kiganiro cerekeye inkino muri iki gitondo twaganiye na Bizabishaka Jumaine umurundi akurikiranira hafi ivyerekeye inkino ari Bujumbura mu Burundi. Tukaba twashaka tuganire ku nkino z'umupira w'amaguru zabaye mu marige mu mashampiyona atandukanye mu karere k'Iburaya mu mpera zindwi hamwe n'inkino z'icakane c'igikombe c'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya. Inkino za mbere zizotangura muri indwi dutanguye yo kuwa mbere, inkino za mbere zikazoba kuwa kabiri no kuwa gatatu w'indwi dutanguye. Dutangurire ku nkino zabaye mu mpera zindwi z'amashampiyona mu karere k'Iburaya na cyane cyane ubwongereza. Wazibonye gute izo nkino?
Zabaye ku wa gatandatu ino munsi twangije indwi ndebe cyane cyane nko ku migwi navuga ko yagira atungurana rero nka Liverpool gushyira mu mwanya twa ikibanza cya mbere yatsinze Tottenham bitindo bine, ukaza ukaraba urukino rwahuje Arsenal na Man City. Abantu benshi bari biteze ko ibyabaye ari byo byabaye ko baranganije kimwe ku kindi. Bari babonye ko Arsenal mu ndwi iheze yari yatsinzwe na Chelsea 6-3 baravuga ati uwo ko bagiye guhura na Man City bitsinde bishobora kwiyongera mu bwabo siko byagenze. Urukino bajemwo Arsenal ku munsi w'ejo yaboneka ko bari baje biteguye n'umutoza hinduye umukinyuro. Manchester United nayo yaratsinze mu byo abantu batari biteze mbere n'abantu benshi baguma bavuga ati umutoza nagende umutoza nagende. Umugabo uri kuraba champion isa niyahinduye isura, ntawomenye umuguzi utwara igikombe hagati y'imigwi itatu yo twavuga kuri imbere ariyo Liverpool, Chelsea na Man City ati na uwo shoka bwa ati gikombe kizoja hamuga uri kuraba ukuntu bigenda turindiye mpaka ku munota wa nyuma ko ndiko nabivuga
naho nko muri Espagne mubibona gute cyane cyane uko ibintu byifashe muri iki gihe hagati y'imigu ya Barcelona Real Madrid na Atletico Madrid
naho nyene biracagoye mugabo nubwa yuko umugwi Atletico Madrid na Barcelona ni yo migwi mbonumenga iri kiraza gutatira gutwara igikombe uravye ko bakuye Real ku mwanya wayo imaze gutsindwa inkino zibiri zikurikiranya nkara ba Atletico Madrid bo basa n'abazikenye barondera igikombe cyane cyane na Barcelona nabo nyene ntibari nyuma na Real na iri kiraza mugaye iri kiraga nditakaza icyizere urebeye kuri imigwi ibiri iri imbere muri uno mwanya
hanyuma naho ku nkino igice cya kane cy'imigwi yabaye ya mbere mu karere k'Iburayi zizoba ku wa kabiri no ku wa gatatu uziteze gute
zoba kwa kabiri no kwa gatatu cyane cyane nubwa nk'umupira turindiriye cyane ni umupira uzohuza Chelsea na Paris Saint-Germain ko Paris Saint-Germain turabye ukuntu yabyitwayemo mu kuva mu mapure no mu cumunani dushaka turabe kweri ko ingufu yari ifite ko arizo bigifite n'urundi rukino nago nyine turindiranye igishikano ruzohuza Atletico Madrid na Barcelona bisanzwe bisharikanye mu championa yabo ya mbere n'iya kabiri tugiye kuraba kweri ubukomeza bafite muri champion nibwo bazobandanya nabwo no muri Champions League cyane cyane nshatse kuvuga Atletico Madrid yoyo ntisanzwe imenyerewe cyane muri Champions League nka Barcelona tuje ku rukino ruzohuza Dortmund na Real Madrid Dortmund mu mwaka uheze yaratsinze cyane gose umugwi wa Real Real nabo baza gashapuka ari hejuru babwa ati twe tugiye kubasubiza mu ndumane mugabo karaba Dortmund nabo bakavuga ati ntabwo dushaka tubereke ko no mwaka uheze tutade twatomboje twabatsinze tubikwiye ntabwo nyine n'urukino rukomeye urukino rwa ko abantu benshi bamaze gukura ku icyizere n'urukino rwa Bayern Munich na Manchester baraje ukuntu Manchester isigaye imeze naho yatsinze ejo Aston Villa mugabo ntibayiha amahirwe yo kwatsa imbere ya Bayern urebye n'ubukomezi Bayern ifise bo bakaba baje gukina batwaye igikombe cya shampiyona baje atangora n'imwe ziri nyuma baje bavuga ati twebwe tugiye kwerekana yuko dukomeye ko twatwaye igikombe tubikwiye hakiri kare nicyo nubwo cyane cyane kuri izo nkino zizoba tuzirandanye igishika gusa nta byinshi bizodutungura umugabo turaraba dushaka turabe kweri umugwi cyane cyane wa Paris Saint-Germain urebye iyo waduva n'ukuntu uri kuraza umuvuduko bafise turabe kweri umuvuduko uracyari wa wundi nyene cyanke zari ingufu nyene zimwe mu giswari bakunda kuvuga ni ingufu ya koka
urakoze yari biza bishaka Juma yine umurundi akurikiranira hafi vyerekeye inkino ari ibujumbura mu Burundi twako turaganira ku nkino z'umupira maguru zabaye mu mpera zindwi turangije mu mashampiyona mu karere k'Iburaya hamwe n'inkino z'igice ca kane c'imigu yabaye ya mbere mu karere k'Iburaya zizoba ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu windwi dutangwe urakoze
sawa namwe murakoze mugira ibihe byiza
hi dukomeze ikiganiro cya siporo tugana noneho mu karere k'ibiyaga bigari mugenzi wacu Desire Hatungimana aratugeza aho amakuru ya siporo n'imikino ari Bujumbura Desire
Impari ziri hagati y'imigwi ibiri yita ko ari irongoye ishira hamwe y'abanyonga makinga mu Burundi zishobora gusubiza inyuma ugo rukino na buryo mushikiranganje ugaruka inkino n'imico kama mu Burundi Adolphe Rukenkanya atemera abatowe kubera amashira hamwe yatoye ngo harimwo ayatabaho kandi ngo baravyiboneye naho rero rwego rujejwe abanyonga makinga kwisi rusabwa mushikiranganje gusubizaho abo batowe bitagenze uko Burundi bugafategwa ibihano Adolphe Rukenkanya ngo ntarota yisubirako
muri uwo mugure rero w'amakinga uko byagenze mwumvise ko mu mezi atandatu akurikira impera za Jeux Olympiques bateza gutunganya amatora ayo matora agirwa nabandi na Assemblée Générale Elective no kuvuga urwego rwa bose rutora inzego ubwo rwego rurimo aya makreve aba yemewe n'ubushikiranganje ayo matora yabo rero barayagize barayagize mugaba ikibabaje nuko bayagize n'imigwi itabaho imigwi y'amakinga itabaho bagize ayo matora hakavamwo komite abantu bakitwara bati twebwe twakumiriwe kandi twasanze hatumiwe mu nama abantu batabaho twagize gute mu bushikiranganje twaciye dufata une commission abantu twibaza yuko ari abagabo bamize akabuye k'abagabo turabashiraho bavuye muri ministeri yacu bavuye no muri abanyonga makinga nyine turashyiraho mission turatanga amafaranga bakwira igihugu cyose kuja kurakwi ayo makrebe bari batumiwe muri iyo nama zibaho nakuje twabigenjeje muri football murazi ko football byari bishushye gusumbya muri ivyo makinga ikibazo ntikigoye nuko twerekaye yuko abantu baje mu nama babaho cyangwa batabaho none ukoresha inama abantu batariho batemewe n'amategeko twebwe tukabinyura kuri uho bw'amazi ntibishoboka ntibishoboka na gatoya nimba habaye inama y'abantu batabaho amashyira hamwe atabaho nivyayivuye mu twebwe ntabyo dushobora kwemera
Adolphe Rukenkanya akaba yasavye abarongoye amashyira hamwe yose y'inkino mu Burundi ko bomenya ko amashyira hamwe mpuzamakungu atari hejuru y'amategeko y'u Burundi mu migambi indongozi nshasha zishyira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi FFB zihaye muri uno mwaka 2014 nuko intara za Mwaro Rutana na Cankuzo atamashyira hamwe ahari y'umupira yoshingwa imbere rero y'ugushinga ayo mashyira hamwe Dominique Niyonzima ajejwe ubuhinga mu ishyira hamwe FFB amenyesha ko bazobanza kwigisha abamenyereza guhera mu kwezi kwa kane igikorwa kizobandaniriza no mu zindi ntara zose z'u Burundi
ure dushaka umupira ukinwe hose nakujya bagira mu bindi mu mashuri babanza kubaka amashuri babanza kurondera abarimu bigisha natwe rero tugomba dutangure tumenyereze dutegure abamenyereza bazomenyereza abana mu ikomine ikomine yose ishobore kugira abamenyereza ari bakeya babe 10 ari benshi babe 15 ku komine yose ukaza bumva rero yuko iyo ntumbero ico gikogwa kizodushikana kumenyereza abamenyereza bashika igihumbi n'amajana 200 barenga ico gikogwa rero tukazitangura ubunye mu kwezi kwa kane mu kugitangura mu kwezi kwa kane tuzotangurira cyane cyane ku ntara gushikura mu sitari bwa ronke iyo myemenyerezo ariko ikintu babarira nuko uburyo bwa federation nibukeya ubwo buryo bubaye bukeya bizoza birakumbure biratugora ni nacyo gituma ubu twaronse abagira neza bashobora kuduterera ko barumvise ko uyu mugambi ari umugambi mwiza cyane
Dominique Niyonzima akaba amenyesha ko igisabwa kugira umuntu akurikirane izo nyigisho ari ukushaka gusa akaba mbere anasaba abavyifuza kujya kwiyandikisha amashyira hamwe y'umupira w'amaguru mu ntari wabo
dushaka yuko umuntu wese yumva yuko ashaka gukorana n'abana ari umunyeshuri ari umuforoma umuntu wese akorana bajya abaprofeseri tuvuga ngo abaprofeseri ba education physique bagomba gukorana n'abana baze kugira turonke ico gitigiri gikwiye kuko nibaza bari benshi hariyo bamwe bazohagarika niko vyama vyabaye nabandi babandanye ariko twifuza yuko bo babandanye ari benshi ubu rero ku ntango twashaka baza ari benshi bashoboka nta kintu cinzi dusavye inyigisho ya mbere tuzogira mu bisanzwe iyo twigize mu misi 5 twigira mu rurimi rw'igifaransa ariko ubu unye kubera dushaka yuko abantu bashika mu makomine tuzogira mu misi 7 imisi 8 tugasaba yuko nabantu batumva ururimi rw'igifaransa bazoze tuzovuga mu kirundi twigishe mu kirundi mu gifaransa no mu giswahili kugira dushobore kuronka abantu benshi bashobora kuja gukora kubana aho bari hose mu makomine
abo rero bazaba bakurikiranye izo nyigisho gwazoza barafasha mu kuraba abana bazi umupira mu gihugu hagati kugira ntihagire intara nimwe izokimwigwa mu gihe hazo bari ko barashingwa umugwi serukira gihugu Desire Hatungimana Bujumbura ijwi rya America
tuve mu Burundi tugane mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda nawe ari Kigali mu Rwanda yakurikiranye amakuru ya sporo n'imikino Jean-Claude
mu mikino ngororamubiri hasigaye ukwezi n'igice kugira ngo mu Rwanda habe isiganwa mpuzamahanga ngarukamwaka yitwa marathon y'amahoro Mu cyumweru gishize habaye umuhango wo kumurika ku mugaragaro inkunga yagenewe gutegura irisiganwa ikaba yaratanzwe n'ikigo cy'ubucuruzi MTN umuyobozi w'iki kigo ishami ryo mu Rwanda Ebenezer Asante yashyikirije ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri mu Rwanda sheke ya miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda yavuze ko ikigo ahagarariye kitazahwema gutera inkunga imikino ngororamubiri Jean Damascene Nkezabo perezida wa federasiyo y'imikino mu Rwanda yashimye iyi nkunga aboneraho gusobanura ko irisiganwa rya marathon y'amahoro riteganyijwe ku itariki ya 18 y'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ryahawe izina rishya
iyi marathon tugiye gukoresha mara musanzwe muzi ko yitwa Kigali International Peace Marathon ubu zitwa MTN Kigali Peace Marathon nukuba ngo uhinduye izina uyu munsi ibaye igikorwa gifatanya federation na MTN byongera ku bandi bafatanyabikorwa twari dufitanye nka Sorgutimist International na ministere ya siporo murumva rero ko imbaraga zigenda ziyongera twifuje ko nabo MTN ibuze ko iyi marato igomba kuba nziza bishoboka nziza kuri twese bisaba rero twese ko turi hano twese ko turi hano kugira ngo tuzafashe icyo gikorwa kuko kizabe kizima iyo marato izabe nziza
birebana n'imigendekere y'isiganwa umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'imikino ngororamubiri Johnson Rukundo yasobanuye inzira abirukanka bazanyuramo
no kuzava kuri amahoro no kumanuka ku gishushu hanyuma bagaca hano kuri MTN bakazamuka ruguru mu midugudu ya Vision 2020 bakagaruka this time bagera ku gishushu bakaca munsi ya Parliament bakagera kuri rompo ya Parliament bakagaruka bagakomeza kuri stade bagajakiye bakinjira iyo ni ituru imwe kuri half marathon bahita barangiza then full marathon bakora inshuro ebyiri bakarangiza run for fun ni stade ICTR then bakajya kiye bakaza binjira muri stade nokuvuga ngo wabo ni ibirometero bitano kuko ni ibintu by'abashesha kanguhe wenda cyangwa abana abantu batari professional ikindi twongeyemo muri run for fun hazabamo abamugaye bagenda ku magari abatwara amagari muri run for fun mu bantu bazahembwa nabo barimo so ni promotion ni ikintu turimo gutangira gishyashya ariko kugira ngo nabo bumve ko bari part of marathon kuko ntabwo aribo tuzajya kureba nyuma turangije marathon kandi batigeze bitabira so abenshi bazaba barimo hanyuma babone tubone no kubahemba noneho tumara kubahemba marathon irangiye tuzabone kujya kubasura mu bikorwa bazaba barimo
Johnson Rukundo kandi yagize icyo avuga ku bihembo biteganyirijwe abazitwara neza kurusha abandi
ku bihembo nkuko babibabwiye ubutwara hinduye marathon ni buri muntu wese half marathon strictly n'abanyarwanda n'abanyamahanga baba mu Rwanda no kuvuga ngo abantu bafite uburenganzira bwo kuva mu Rwanda impamvu ni ukugira ngo dupromoting kuko ugiye kureba marathon dufite abakinnyi niba ari bane biruka marathon nabo wareba ibihe byabo ntabwo biri kuri standards zizo hejuru cyane nibwo bakiyinjiramo so twavuze yuko tutangira kuri half marathon noneho abantu bakazagenda binjira muri marathon neza ariko strictly kuha abanyarwanda chance yo kugira ngo nabo batangire muri half marathon ibihembo uko biteye tuzaheba batandatu muri marathon umukobwa n'umuhungu abambere ni miliyoni 1,200,000 net wa kabiri ni miliyoni wa gatatu 800,000 wa kane 600,000 wa gatanu 500,000 wa gatandatu 400,000 buri muntu ubwo ni ku mukobwa n'umuhungu hanyuma muri marathon ariyo y'abanyarwanda ni 800,000 umukobwa n'umuhungu ubu ni umwanya wa mbere then 600,000 then wa gatatu 500,000 then wa kane 400,000 wa gatanu 300,000 then wa nyuma cyangwa se tuzahemba wa nyuma wa gatandatu buri muntu ni 250,000 so ibihembo byose ni miliyoni 14,700,000
muri risiganwa ku maguru hazaba umuhango wo guhererekanya urumuri rw'amahoro ruzaturuka ku rwibutso rwa genocide rwa Kigali ruri ku Gisozi rugere kuri stade amahoro iremera rwakirwa na ministri wa siporo n'umuco uyu muhango w'urumuri rw'amahoro uteganyijwe kwa gatandatu tariki ya 17 Gicurasi ni ukuvuga umunsi umwe mbere y'irushanwa nyirizina yari Claude Munyandinda i Kigali
Nijwi rya Amerika i Washington DC kuba gitangira kumva ibiganiro byacu mbibutse ko muri gahunda yacu nshya twatangiye guhera mu kanya isa 12 muraza kumva ikiganiro dusangira ijambo cy'iminota 30 yose nkuko twabasezeranije twaracyongereye ni ku murongo wa FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda ntimucikwe
kwigerekezo rya 24 ku kwezi kwa gatatu hari ku munsi wa mbere isi yose yaributse umunsi wahariwe ingwara igituntu mu kwibuka muganga Robert Koch yatoye umugera utera iyo ngwara mu mwaka w'1882 kwibuka uyu munsi bifise intumbero yo gukangurira abanyagihugu kuri ico kiza c'ingwara igituntu iyo ngwara niyo ngwara igira kabiri yica abantu benshi ku isi hose ikaba muri iki gihe yaranyegeye mu bantu bashika 9,000,000 mu gihe imaze guhitana ubuzima bw'abantu bashika 1,300,000. Imbere yuko umuti wo gutuza igituntu uboneka mu myaka mu gihe mu 1940 ingwara igituntu niyo ngwara yari iteye ubwoba ku isi hose abantu benshi bishwe n'ingwara y'igituntu baba mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere aho kenshi na kenshi iyo ngwara usanga ijana n'ikibazo c'ubukene gihanze abanyagihugu barya nabi kandi bafise n'uburaro budashimiye igikorwa cyo kugwanya iyo ngwara y'igituntu carateye imbere cyane muri imyaka iheze aho vyigaragaza ko iyo ngwara yagabanutse bice 45% kuva mu mwaka w'1990 nyuma yaho habonekeye ubuhinga bwo gupima icyo kiza mu banyagihugu bafise imishahara mito hamwe n'imishahara iba yabaye ubuhinga bwabonetse kubera umutahe watanzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyirahamwe ry'umunyamatungo w'umunyamerika Bill Gates hamwe n'umufasoni wiwe Melinda Gates hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho amagara y'abantu naho haheze imyaka itari mike harabonetse ubuhinga bukomeye bwo kuvura iyo ngwara y'igituntu iracabangamiye isi yose muri iki gihe igitigiri cy'abantu bandukirwa n'ingwara y'igituntu ku isi hose cyaragabanutse intara zitanu mu ntara zitandatu zatunganijwe n'ibirompo z'abakungu jejwe kwitaho amagara abantu zizoshobora kurangura umugambi w'ishyirahamwe mpuzamakungu uvuga ko mu mwaka w'u 2015 iyo ngwara izo imaze gutuzwa utotwigoro tuzosaba ko abantu bose bajeje kwitaho amagara abantu baba abakozi ba leta canke abikorera ku gatwe kabo abagendana ingwara y'igituntu hamwe n'abanyagihugu babana n'abagendana umugira w'igituntu bagira uruhara ruhambaye mu kugwanya ico kiza leta y'Amerika yariyemeje kugwanya ikiza c'ingwara y'igituntu mu kubandanya utwigoro two kugwanya iyo ngwara mu bihugu igwiriyemwo leta y'Amerika irashigikira imigambi igarukira ubuzima bw'abanyagihugu kugira ngo isi itekanirwe gusumba leta y'Amerika mu bice byose by'igihugu yarashize ku rutonde rwa mbere urwo rugamba rwo kugwanya ingwara y'igituntu Leta z'umuzi Amerika nico gihugu cyonyene kandi ca mbere gitanga umutahe munini mu kigega cyo ku isi cahariwe kugwanya ikiza ca sida ingwara y'igituntu hamwe na malaria leta Amerika imaze guha ico kigega umutahe ungana na biliyoni zitanu z'amadolari kuva mu mwaka w'u 2022 leta Amerika irabandanya gukorana n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ijejwe kwitaho amagara y'abantu hamwe n'ayandi mashyirahamwe ajejwe kugwanya ico kiza ku isi hose naho utwo twigoro twose dutanga akizero urugamba rwo kurandurana n'imizi ingwara y'igituntu dusaba kwamiza ko hamwe n'utwigoro tw'ibihugu byose byo ku isi hamwe n'abanyagihugu ubwabo abaganga bakorera leta hamwe n'abaganga bikorera ku gatwe kabo cyo kimwe n'abanyagihugu bagwaye iyo ngwara mu gukorera hamwe n'ibihugu byo ku isi hose muri urwo rugamba rwo kugwanya ingwara y'igituntu bizotuma urwaruka rwo muri kazoza rutagiramirwa n'iyo ngwara
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribagezaho imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Abatwumva rero mwese mu kanya isa 12 n'igice turasoza ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko mbere yo kubasezeraho tubibutse muri make amakuru avuga ku isi muri uyu mwanya Fideli mikro ni yawe.
Urakoze Etienne twababwiye ko abarundi bavuye mu mihinga itandukanye ya Amerika bahuriye Washington DC ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije mu myirekano bavuze ko yari kwiyamiriza ubwicanyi bufatiye ku mpamvu za politike n'ihonyango ry'agateka ka muntu mu Burundi twongeye tubabwira ku yindi nkuru ko bitegekanijwe ku bwato bw'igisirikare kigwanira mu mazi bw'igihugu cya Australia bufise ubuhinga bukomeye cyane za kwifatanya n'ubundi bwato bw'ahandi mu gikorwa cyo kurondera indege itwara abantu y'igihugu cya Malaysia yazimanganye umunsi w'ejo w'Imana wabaye umunsi atantambwe zahabaye ku byerekeye igikorwa cyo kurondera iyo ndege abajejwe igikorwa cyo kurondera bari mu ndege 9 n'ubwato 8 barondeye iyo ndege mu gice kinini kiba hari Indian kiri mu burengero bw'igihugu cya Australia yamara ntaco batoye kwindi nkuru twabwiye ko sokete wa Departement ya Leta America John Kerry yateye akama abategetsi b'u Burusiya kugukura inteko ibihumbi n'ibihumbi ziri ku rubibe n'igihugu cya Ukraine mu kuvuga ko izo nteko zituma haba ubwoba muri Ukraine mu bita ibitorohereza kuba ibiganiro abamenyesha makuru babiri bo mu gihugu cya Espagne baratahutse mu gihugu cyabo ejo ku Imana inyuma yuko barikuwe n'umugwi ukorana n'umugwi Al-Qaeda wari wabanyuruje ubagira imbohe mu kiringo cy'amezi atandatu mu gihugu cya Syria
Urakoze Fidele niyo ngabo kuri ayo makuru avuga ku isonge ku WhatsApp bakomeje kutwumva nkuko nababwiye mu kanya isa 12 mukomeze mwumva ikiganiro cyacu cya dusangira ijambo twongeye kuti ko twaracyongereye ubu gifite iminota 30
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.